Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwamutse ufite mwese mundu uteze amatwi, uyu munsi ni ku gatatu itariki 10 ukwezi kwa kane mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Iyo abantu bahuye bari bari bakoraganira bo bacavuga ngo ni inama, bumva kugira baronke icitwaza imisi yose bacavuga ngo anama nama kwa temewe. Ayo manama yemewe n'aya ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya rero.
Uyo ni Emimagira Mubugizi wifata kibanza umugambwe mushasha CNL wa agatumwa rwasa avuga kwikubagwa y'abanywanyi b'uyo mugambwe. Inkuru kimwe n'inkuru ivuga ku bukene bw'amazi n'umuyagankuba mu Burundi bishobora gutuma ibintu yanzara. Inkuru y'abarwanyi ba FNL 1935 basize ubuzima mu ngwano hagati y'abasirikare ba Leta ya Congo hamwe n'umuhari wabo hamwe n'ikiganiro Amerika na Tura zigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko iri imbere ya Afrika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic Nkundikije. Televiziyo zibiri zo muri Israel zari zashikirije ko ibiharuro byavuye mu matora y'abashinga amateka byimirije gutangazwa, ubu naho zashikirije ko umugambwe Lihude w'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu uza imbere gato y'uwo bahiganwa ku majwi amaze guharurwa. Umugambwe Lihude hamwe n'urunani bari kumwe basa n'abagiye kuronka intebe nyinshi z'abashinga amateka. Ari kuwo bahiganwa Benny Gantz yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare, nawe aracavuga ko umugambwe wiwe Blue and White watsinze ayo matora. Netanyahu yize gutsindira ikiringo cya gatanu nk'umushikiranganji wa mbere naho akurikiranwa ku byaha byo kurya ibiturire. Mu gihe yotsinda, Netanyahu yabaye umushikiranganji wa mbere atwaye igihe kirekire mu kurusha se wiwe David Ben Gurion yigeze gutwara icyo gihugu nyine. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kabiri ku inama yo guhuza abashamiranye muri Libya yari itekanijwe kuzoba ku munsi w'Imana isa n'itazoshoboka kubw'intambara ziyongera i Tripoli ku mugwa mukuru. Intumwa ya ONU muri Libya Gassane Salame yashikirije ko yifuza gutunganya inama ihuza abashamiranye vuba bwango, ariko ngo intambara ishingiye kuri politike ntibimworohereza. Iyo ntumwa yavuze ko ashobora gukora umurango n'ijoro kugira intambara yatanguye mu ndwi iheze kandi maze guhitana abasivile batari bake barimo abaganga irangire. Ibihugu by'Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bisanzwe biri mu nama ya ONU ijejwe umutekano byasabye ko iyi nama kw'ibihugu 15 bigiza ku kanama bibonana kuri uyu wa gatatu kuri izo ngorane z'intambara. Ako kanama kakaba gaheruka gukorana ku munsi wa gatanu igihe iyo mirwano yaduka. ONU ivuga ko abantu 1,405 bahunze izo ntambara mu micungararo ya Tripoli bakeneye imfashanyo. Yasabye kandi miliyoni 202 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha Libya uyu mwaka, ariko 6% by'amafaranga ngo nibyo bimaze kuboneka. Abagira imyerekano i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani barabandanya gusaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho, aho ku munsi wa kabiri ejo bari bashwadukiye rimwe ku cicaro gikuru cya gisirikare ahumvikaniye ibisasu bikomeye. Mu gihe abajejwe umutekano bariko baragerageza kubashwiragiza, abasirikare nabo baciye babakingira nk'uko byashikirijwe n'abavyiboneye. Ibiro bikuru bya gisirikare bikaba byugururiwe abakora iyo myiyerekano, nabo bakaba bahisemwo kuhashinga n'amahema bigumiraho. Abanyasudani ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko igisirikare gishikiye abigaragambya. Mu munyaka iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'12 tariki 19 aho abanyagihugu biyamiriza iduzwa ry'ibiciro by'umukate n'ibitoro. Imyiyerekano yahavuye mu nyuma itumbera gusaba Perezida Bashir amaze imyaka 30 ku butegetsi ko atanga imihoho. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Amerika ejo kuwa kabiri niho byatora byongera biremeza ko intumwa y'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela ariwe ambasaderi aserukira Venezuela muri uwo muryango. Gustavo Tare yemejwe ku majwi 18 ku 9 bamuhakanye abandi batandatu bahitamwo kudatora yemejwe nk'intumwa y'amaho muri uyo muryango aserukira inama nshingamateka ya Venezuela Juan Guaido asanzwe arongoye iyo shiramwe ryashikirije ko rigiye kuzobimenyesha ku mugaragaro iyo ngingo mu munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres iryo tora ryeje kwa kabiri ryarashavuje leta ya Nicolas Maduro yavuze kuko ari guhonyanga bikomeye amategeko mpuzamakungu hamwe n'ibyo iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Amerika ryari risanzwe rigenderako. Muri Afrika kandi igipolisi cya Uganda cyashikirije kwa kabiri ko cyafashe bamwe mu bakekwa kunyuruza umukerarugendo w'umunyamerika kazi n'uwari ari umushoferi wiwe muri parke. Ibyo bivugwa mu gihe hari umushiranganji yabwiye televiziyo muri Uganda ko hatanzwe ingwati kugira ngo abo bari banyurujwe barekurwe. Itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane niho Kimberly Sue Endicott w'imyaka 35 na Jean Paul Mirenge Remezo banyuruzwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bariko baratembera mu modoka bari muri iyo parke ya Queen Elizabeth parke iri mu manuka ubushyira uburengero bwa Uganda ku rubibe na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icegera cy'umushyikiranganji w'ubukerarugendo muri Uganda Kiwanda Subi yabwiye televiziyo yo muri Uganda ko amafaranga abari banyuruje basaba bayahawe kugira ngo ubuzima bw'abantu burokorwe.
Urakoze Aloyiza kumakuru uheje kudushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Burundi ibice bingana 10% by'amasoko y'amazi harugwa ku butaka bw'igihugu aramaze gukama kurira ibiti yanywa. Leta yafashe ingingo yo kurandura ibyo biti mu magurumasha. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru uyu munsi ku wa kabiri i Bujumbura umushyikirangi w'uburimyi bworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe atagikozwe ibintu bishobora kuyanzara. Mugenzi wacu Diane Ninahazwi ari i Washington niwe yakurikiranye inkuru.
Mu kiganiro rwo ushikiranganje bwagiranye n'amenyesha makuru kuri no wa kabiri bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka k'u Burundi amaze gukama agera mu bice 17 nayo agashobora gukama umwanya n'umwanya. Dogi de Rurema aramutse ubwo ushikiranganje akagabisha ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyangara kuko amazi yose u Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 2024 n'amajana 832 u Burundi bufise amasoko 2000 499 yarakamye burundu ni ukuvuga 10.1%. 448 ariko arakama ni ukuvuga 17.8%. Nawe nyene atagikozwe vuba arashobora gukama burundu. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kiretse ayasohoka.
Umushikiranganji Rurema agabishije mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umuyagankuba udahagije gituruka hanini ku igabanuka ry'amazi mu ngomero kuko umuyagankuba uboneka muri ico gihugu ari uko ingomero zifise amazi ahagije. Twagerageje kurondera kome Manirakiza arongoye ubushikiranganji hujeje amasoko ntanganguvu n'ubutaka kugira twumve icugo bushikiranganje butegekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena ariko nitwamuronka. Ico bikoze ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi mu nkuru casohoye kuri wa kabiri kigaha umutwe mu Gifaransa ugira ngo la Régie des eaux au bord de la faillite bisiguye mu Kirundi ngo Régie des eaux ishobora guhomba cerekanye ko ico gisata ca leta kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi cugarije n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko mu nama umushikiranganje ajeje ivy'amasoko ntanga nguvu yagiranye n'abakozi ba Régie jenoside zo kwigenekerezo rya 2019 ukwezi kwa gatatu uno mwaka yemeje ko amafaranga agera ku miliyaridi 13 y'amarundi yazimiriye muri ico gisata kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi. Ico kinyamakuru gikomeza candika ko muri iyo nama Manirakiza yagarutse no kuri twasorobotundi turimo abakozi ba rejidezo bumvikana n'abakiriya kugira ngo amafakturi yabo asabikanywe hagati izo mpande zibiri hadasize inyuma abakozi b'umurengera kubgiwe bahembwa batariko barakora. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru Iwacu ko Manirakiza yabajije abitabiriye iyo nama ati ndugure twa mugina ari nka hamwe rejidezo yuhagarika gutanga amatara n'amazi vyogenda gute? Ndugaye twa mugina hagataho ku ruhande rw'ubushikiranganje bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu Burundi naho bavuga ko igisata c'amasoko y'amazi kigezaho umwansa ashaka bemeza ko hari mikenyero imaze gufatwa. Deogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje
ku kwezi kwa kane guca imikobe ko makomine 93 kurandura ibiti binywa amazi menshi mu makomine 78 hamwe no kubagarira ibiti mu makomine 77. Ukwezi kwa gatanu ni guca imikobe ko makomine 89 kurandura ibiti mu makomine 90. Mu kwezi kwa gatandatu guca imikobe ko makomine 82 kurandura ibiti binywa amazi menshi mu makomine 43 guca imiciro yo gukinga imiriro ya nyakanga makomine 91 no gushiraho amanamba y'ibiti mu makomine yose agize igihugu. Mu gisagara ca Bujumbura no mu burere bwegereye ikiyaga Tanganyika hazoba gukingira inkombe z'inzuzi ihemero z'ikiyaga hamwe no gusukura igisagara.
Ushikiranganje bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije busaba abakozi babo kuva mu biro bakifatikanya n'abanyagihugu muri ivyo bikogwa byo gukingira ibidukikije.
Igisirikare cha Congo FARDC cyatangaje ko cishi abarwanyi 35 mu murwi w'abarwanyi ba FNL bari mu magunda muri siteri y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yepfo. Ni inkuru uyu mu menshi makuru y'Ijwi ry'Amerika muri Congo Vedaste ngabo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'3304 iri mu misozi miremire ya Uvira caraye cyirukanye ishyamba za FNL zo na General Louis Nzabampema mu birindiro biri mu magunda Ruminiko Kakuku Mushojo ndetse na Maheta aho FARDC yari imaze icyumweru cyose mu ntambara n'abo bagwanyi b'abarundi ba FNL. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Captain Dieudonné Kasereka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatangarije Ijwi rya Amerika yuko bishinye ishyamba z'abarundi 35 zirimo n'abayobozi bakuru babiri bafata n'imbunda nyinshi zikomeye. Andi makuru avuga mu basirikare bari mu magunda ahamya yuko ari ingomere 24 z'abagwanyi ba FNL ziri kuvurirwa mu mashyamba yo mu Rubumba. Dieudonné Kasereka uvugira igisirikare cya Congo muri iyi ntara atangaza yuko kuva tariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane igisirikare cya Congo gitangije intambara yo kugwanya Louis Nzabampema wari ufite ibirindiro mu magunda kimaze gupfusha abasirikare batatu gikomerekesha abandi bane bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Congo uri ku rugamba utashatse ko tuvuga izina ryiwe yatubwiye yuko baraye birukanye General Louis Nzabampema zimwe mu nyeshamba ziwe zihunga zerekeza mu mashamba yo mu Rubumba. Abandi nabo bagera kuri 40 bahungira muri grupu ya Bijombo berekeza muri territoire ya Fizi. Kwagerageje kuvugisha umukuru w'inyeshamba za FNL Louis Nzabampema tebyadukundira kuko mu mashamba yo mu Rubumba yahungiyemo nta rezo ya telefoni bayo na telefoni yarasanzwe akoresha mu bwoko bwa Turaya idakoresha rezo zo muri Congo kwa yihamaga inti yanyura. Gusa kuwa kabiri w'icyumweru gishize General Louis Nzabampema ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika yari yavuze yuko birukanye igisirikare cya Congo cyari cyamuteye mu magunda kandi ahakana amakuru FARDC imaze iminsi itangaza yuko hari abasirikare biwe yishe
mu ntambara zabaye. Abantu nuko bagatinya Imana mu ntambara zabaye kiriya gihe cyo 15 kwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye. Niyo mpamvu niko kuko rero nabuze ko bavuga ngo nabo bafashe izindi baterekane aba FNL bo barafashe nabo bantu.
Mumenye yuko bamwe mu baturage bo mu magunda bari bahungiye izi intambara mu masango no mu gatanga batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma yo FARDC yirukanye inyeshamba za FNL. Vedaste Ngabo kubw'Ijwi rya Amerika ubwira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Arakoze Vedaste Ngabo. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye gutohoza ku buryo budasubirwamo niba koko abo bagwanyi ba FNL 35 barishwe n'ingabo za Congo muri ngwano.
Banyanyi Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuva ku itariki ya cumi ukwezi kwa gatatu guheze gushika ubu abanywanyi barenga ijana umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté mushasha wo mu nyapolitike agatondwasa icegera ca mbere cy'umukuru w'inamashyaka mateka nibo amaze guhagarikwa mu gihe hari umwe muri bo yishwe mu ntara ya Kirundo muri aruko bw'u Burundi nkuko bivugwa na Emmy Magira umuvugizi w'ifata kibanza uyu mugambwe mu kiganiro yahaye Eloge Wilikaneza umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika. Magira avuga ku biganiro bidakumira ari wo muti wonyine wo kurangiza indyane igihugu cinjiyemo kuva mu 2015 agatira kamo abanywanyi ba CNL kwirinda gutwarwa na gashaka
abantu bamaze gufatwa n'isinzi n'isinzi kubera turabibona mu ntara zose z'igihugu hatwovuga nko muri Kirundo hari nabishwe imbere muri Kirundo hariho abafashwe muri Tsamuyinga Kamara Magambo hari abandi bafashwe hari muri za Karuzi hari abandi bagiye bafatwa muri Rumonge muri Rutana kwaje hari muri za Makamba hama na Rumonge hari abafashwe harugashatuza rero muri za Cibitoke Ngozi cyane cyane barafashwe batari bake no muri za bubanza Karundu rero no munsi twumva ko mengo hamaze gufatwa barega 200 ku munsi umwe gusa bamaze gufatwa urumva rero tugiye kura ibiharuro tukusanga tufise bamaze gufata nk'abantu barenga ijana mugara urumva muri abarenga ijana hari n'abana bishwe kubera gusa hari umugambwe senere umugambwe mushasha no kwa tari mushasha kuko wahinduye izina abanywa ni babandi nyene urumva rero nababahiga barabatse baraza bari
iyi nyane mwe mu bihinziguri ku mugambwe wemerewe ukugururirwa nibaza kwinsigura ari ihe ituma abanywanyi banyu bafatwa.
Twibaza yuko leta yihari leta ya nkuru nzizi hari ntigeze ihindura integuro ntigeze ihindura imigambi yawo kuko gikuru nuko bobo kuri bo atawundi mugambwe haba bizizirira urubuga rwa politiki ariko tubiravye muri ino bihe sinibaza ko bazobigerako ezo kwigira tuva kwizima tuzoguma tugerageza turabe ko Uburundi bwogorora Uburundi bwo nka demokrasi keza abantu ku Barundi bose.
Muri iminsi cyane cyane abanywanyi banyu bafatwa inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze iyo tubabajije abinyamakuru batubwira yuko baba ariko bakora amanama atemewe none mwebwe abantu banyu mwamwarumva gukora amanama atemewe kubera iki?
Ikintu gitangaje nuko baba abantu ivyo bahora bavuga n'ejo bundi n'ivyo babandanya bavuga iyo abantu bahuye bari bari bariko baraganira bo bacavuga ngo ni inama bumva kugira baronke icitwaza iminsi yose baca bavuga ngo amanama ngo atemewe ayo manama yemewe n'aya ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya rero ejo bundi bavuga ati umugambwe ntiwemewe n'amategeko umugambwe uremewe n'amategeko mugaza wumva buramatari hariya mustanteri hariya kaza wumva ngo ntanze ko z'uwo mugambwe ngwatse none aba bantu ko arabanyagihugu nk'abandi ni ukuvuga yuko badashobora kuganira ko bajya basanga ubusanga babafatiye muhira muhira haba ari inama hari cegeranyo barabereka ngo twango twafashe cegeranyo bariko barakora inama ngo yimiri ngo bariko barakora inama ngo ijanye n'ibintu byo kuzana umutekano muke ibintu ntivyahindutse ubutegetsi bashakora kwakurira mu mugambwe hari mu gandi bashaka gukora ku mugaraga ariko nitwo cikivutu twobwira abanyagihugu cane cane aba baseneri nyankamugayo batekane ntibaje kwihora
ubona umutari wuwe kugira ngo icuka cha politike mu Burundi gisubire kuba ciza
umuti ni wawe nyene umuti nibiganira kuko ari senevrede ntangwano yigeze tsinda naho agomba gukoresha igikenye naho agomba gukoresha iterabwoba mu Burundi buzogira umutekano kubera ngo gitsure cimbonera kure kubera gitsure cy'igipolisi kubera gitsure cy'umugambwe senevrede ko senevrede yonyene ubwayo ntangwano yatsinze n'abarundi bose babishize hamwe bakavuga ati tukeneye amahoro bakavuga ati tujiye arusha tukaganira umuti wonyene uhari nibiganira hanyuma kadi chuno usisubie kure sene vinhi abitango ibu bimbi na kata numura atvi agi kure zamu yinga fafita wanu wakati amu zarufu mubi bimbi na chumi ni hafi ni mnyaki chenda ili airangi ni wazuko barundi watari wajira ivyo ba kuzwa fafiti ni bantu wakati la monzo uzi hijano hino mubi bimbi na chumi na rimu ni kufijara bandani inuwa kufi bimbi na kata anu ya kuzi nguhizi ni nuwa ya koreshe je ijikenye ikoreshe bugisha nyi ikoresha kuangaza chungi tumatuko yetu kumbira yuko vwa bugango bari bakwiye kurangiza ibiganiro tugategura amatora kuko amatora zoba atabiganiro impunzi zitatashe ibinyamakuru bitahari akaba amatora nkuko CNDV yumvira sinibaza yuko ico gihugu kizabagifisa amahoro cyo ituma twibaza yuko hije ndonga vuba bwango bari bakwiye kugusaba nyende ubutegetsi ugasaba ibiganiro kugira ngo turangize cyo gukora amatora y'2020 none abanyagihugu bakabakitora ubutegetsi bukemera intahishitse abanyagihugu bashitse hanyuma rero abantu vuba bwango bakabarekura bakabatezura abantu bari kubarafatwa gasaki saki bakabareka bakidegembye impunzi bakategura ikintu zita ibinyamakuru bakaraba ikintu bikuntu bikora mbega uburundi bukaba nk'ikindi nk'ibindi bihugu cy'ibindi bihugu ariko ari nk'ibi bintu bari kubagenda batoza abantu amafaranga kugahata amafaranga ugasanga ni kori mugaje kori ritanditswe n'ahantu hamwe ritagira itegeko na rimwe mugaho kaza wumva ngo zano umusoro ngo zana amahera ngo zana ibiki ngo indongozi kanaka abategetsi kanaka batware banaka ngo bagiye aha muzana amahera niba abanyagihugu bazobivamo gute nibi nabanyagihugu ukuntu bakenye ubavuga yuko cha gatatu c'abarundi ko batwitswe bavubi ko bafise ubukene ntangere none undi uno muzika buri kurahungira ko kwabahungira ko kubasaba amafaranga ivyo bintu tuzobivamo gute
yadi ijwi rya Amerika yari yifuje kuvugana n'abajejwe umutekano mu Burundi kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo c'abanywanyi ba CNL ariko ntitwashoboye kubabona turabandanya tugerageza
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuyo tenshi timwe se komuniko mwana wanda nyakumiza ya diyo hijuji Amerika isami na nila i Washington desi mkinundi na mkinyan Rwanda unaoni ya mwanya wikiganilo Amerikana cherekei zaranze leta zunumuza Amerika mwika hisi na mwini nomulibi vihe tugeze mo kiganilo tige ushikizwa na Thomas Kamilindi
Naramuteneza kuitarichi ya chenda yuko wakane mujumbi magano munani na mirongi tanda tunagatanu intambara yisubiranamo ry'abene gihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yarangiye yari imaze imyaka ine nibyo tuganiraho muri make mu 1861 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 34 ziyunze ubu zisigaye ari 50 Icyo gihe rero leta 11 zafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'izindi zikora icyo bise Confederation. Izindi leta 23 zo zagumye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Union yari iyobowe na President Abraham Lincoln. Mbere yo gutorwa, Abraham Lincoln yari umunyamategeko uburanira abandi bantu avoka. Yarazwi mu bantu barwanyaga cyane ubucakara. Yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 1860 arayatsinda aba perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimitswe ku itariki ya 1 y'ukwa 3 1861 Leta zo mu majyepfo y'igihugu icyo gihe zari ziganjemo ubucakara zafashe iyo nsinzi nk'ikimenyetso cy'uko Lincoln azakuraho ubucakara kandi nibwo bwari bugize umutima w'ubukungu bwabo kuva mu kwa 12 mu 1860 kugera mu kwa 2 mu 1861 leta zirindwi muri izo zo mu majyepfo zari zimaze kwivana muri leta zunze ubumwe za Amerika ni Carolina y'Epfo, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas. Ku itariki ya 8 y'ukwa 2 1861 zemeje itegeko nshinga rizihuriza hamwe zikora Confederation. Hashize iminsi 10 nyuma yaho Confederation yashyizeho perezida wayo wa mbere Jefferson Davis ari nawe wenyine rukumbi wayitegetse. Guhera ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1861 Confederation yatangiye kwigarurira ibigo n'ibyambu bya gisirikari byose byari biri ku butaka bwayo. Yahereye uwo munsi ku cyambu cyitwa Fort Sumter ku nyanja ya Atlantika muri Carolina y'Epfo intambara ibitangiye ubwo. Mu kwa 4 no mu kwa 5 1861 izindi leta enye Virginia, Arkansas, Tennessee na Carolina ya ruguru nazo zasanze ziriya zirindwi Confederation iba rero igizwe na leta 11. Ijwi rya Amerika. Intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu imaze hafi imyaka 2 ica ibintu ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1863 Perezida Lincoln yashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu hose no muri Confederation. Byatumye abirabura nabo bemererwa kwinjira mu ngabo z'igihugu muri uwo mwaka. Bagiyemo bagera ku 186,000 ni ukuvuga 10% by'abasirikare bose ba leta. Confederation ariko nayo yagize abasirikare b'abirabura gusa umubare wabo wo ntuzwi neza kuko batarwanishijwe ku buryo bweruye. Intambara yarangiye ku itariki ya 9 y'ukwa 4 mu 1865 Confederation itsinzwe. Intambara yacikanye n'ubucakara bugenda burundu ariko yahitanye abasivili barenga miliyoni n'abasirikare bagera ku 625. Aba basirikare bayiguyemo baruta abasirikare ba Amerika bose hamwe bapfiriye mu ntambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose, iyo muri Korea n'iyo muri Vietnam zose uzihize hamwe. Yaguyemo kandi ba ofisiye bo mu rwego rwa ba general 140 bo ku mpande zombi. General Full umwe, bariotuna general batatu, ba major general 22 na ba brigadier general 114. Uwari prezido wa Confederation Jefferson Davis yatawe muri yombi n'ingabo z'igihugu mu kwa 5 1865. Yashyikirijwe inkiko ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu. Yavuye muri gereza atanze ingwate y'amafaranga akayabo mu 1867 ataburanye. Umushinjacyaha yari yahisemo kureka kumukurikirana. Davis yitabye Imana mu 1889 azizurwa ikirago. Yari afite imyaka 81 y'amavuko. Naho Perezida Lincoln we yari yarishwe ku itariki ya 15 y'ukwa 4 1865 arashwe n'umugizi wa nabi. Yaramaze ukwezi kumwe gusa atangiye manda ya 2 yaramaze gutorerwa agenda atayirangije. Yari afite imyaka 56 y'amavuko. Shuti z'Ijwi rya Amerika, ikigana Amerika na cy'umunsi nagihumurije, ndabashimiye cyane murakarama.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Mfite mwese mkunda ila juu hizuja Amerika vigano ya tukatiguli mwaka kanya vigaruki nga tumoneho kandi ya kanya hukushimi na engineer ya dufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fatuma Kalala ya dufashe kwegeranya vigano ya tukatiguli kwe mikro mwakimuna Federica Mwikije makuru na imu ashikizu na Aloiza Bigilibana na kote kudu tegamatiki tulalifu nije kama horo umusti niga.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.